Turashimye ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu mu Burundi, muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali, na FM 93 n'ibice bitatu ikarongi ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Ninahazwe. Abanyeshuri muri kaminuza y'u Burundi bavuga ko babangamiwe n'ubuzima buzimbye.
Hello, Americans. Hope you enjoy your holiday. Zari here, bari ang kamilongo tan. Uzi ko zaja ng kujana.
Viradu hanganye irengare. Ngatwara guri irengare. Ngatwara desa tuwa zifungura turi batan. Muga buvuni tuki hombi ni tukuir.
Ivi tu ba yunga muri kaminuza. Ngabo bi duho muri zan.
Aba ni bamu mbani shure wamri kaminuza yego kira igihu gutu Burundi. Muri Burundi kandi uno musi na irobi kumurugwa mukuru wa Kenya haratangura inkino za elite 16 zitanga uburenganzira bwo kwitabira ihiganwa rya BAL. Umurwi w'uru nani uhagarariye Burundi wemeza ko uhagaze neza. Turabigaruka ko muri Amerika naho numunsi w'akaruhuko uno munsi bahimbaza Thanksgiving, umunsi wo gushimira Imana imiryango irahura ikishima. Turagaruka kuri uno mugenzo mukanya musangwe ikaze. Amakuru ya cheka tuyahere kuyagezeho ijyanye no kwisi. Israel yabwiye sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI Cour Penale International ko izokunguruza ku mitahe yasohoye ku guhagarika umushikiranganji wa mbere wayo Benjamin Netanyahu, nayo Yoav Gallant yahoze ari umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi muri ico gihugu. Ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ibiro vy'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu vyavuze ko vyasavye iyo sentare kuba irabangiye kuvyerekeye gushira mu ngiro imitahe yasohoye. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko Lindsey Graham, umusenateri w'umurepublikani wo muri Amerika, yamuciriye ku mayange ku ngingo zitari nke ariko ashikiriza muri Kongere ya Amerika zofatirwa sentare mpuzamakungu mpanabyaha y'Iraye n'ibindi bihugu vyokorana nayo. Sentare mpuzamakungu mpanabyaha ku munsi wa kane w'indwi irangiye yarasohoye imitahe yo guhagarika Benjamin Netanyahu na Yoav Gallant yahoze ari umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi hamwe n'umutegetsi w'umugwi Hamas Ibrahim al-Masri, uyu azwi kandi ku izina rya Mohamed Deif. Iyo sentare yabagirije ko bakoze ivyaha vyo mu ntambara n'ivyaha vy'agahomerabunwa mu ngwano iri kiba mu ntara ya Gaza.
Fidel Niyongabo, urakoze. Tukivuga ku vya Israel, ico gihugu n'umugwi wa Hezbollah vyaraye bitanguye gushira mu ngiro amasezerano atanga agahengwe k'intambara. Fidel, turacari kumwe.
Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa batangaje ko aya masezerano ahagaritse intambara hagati y'izo mpande zibiri ashobora kuzotuma haba akandi gahengwe mu ntara ya Gaza. Igisirikare cya Israel cyagabishije abanyagihugu bo muri Libani kikabasaba kuguma kure ibisagara bito bito n'imihana nk'uko cyari cyabategetse kuhava. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa byaragize uruhara rukomeye mu gufasha gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hezbollah mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri. Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ko amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hezbollah ari intambwe ikomeye cyane mu mugambi wo guhagarika ubwicanyi n'uruhagarara mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Yatangaje ko Iran n'imigwi bikora na Hezbollah muri Libani na Hamas mu ntara ya Gaza vyatakaje byinshi cyane mu ngwano na Israel imaze ikiringo kirenga umwaka. Biden yavuze ko amasezerano yafunditswe mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri agenewe guhagarika intambara ku buryo ntabanduka. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko niyo umugwi Hezbollah wasubira gukora ibitero ku gihugu ciwe cyangwa ugasubira kurondera ibindi bigwanisho, Israel izoca isubira gukora ibitero buno nyene mu bibanza abagwanyi b'uwo mugwi bakoreramwo muri Libani.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru y'ijyanye no ku isi. Muganga Foster Ndugilili, umutanzania yari yaratorewe kuyobora ishami rya ONU ryita amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo ku mugabane wa Afrika, yaraye yitabye Imana azize urugwayi butaramenyekana yasandabiye mu gihugu cy'u Buhindi. Fidel arabandanya ino nkuru.
Umukuru w'inama nshingamateka ya Tanzania Tulia Ackson yavuze ko imigambi yo gushingura ikiziga cha Faustine Ndugulile iriko irategekanywa. Yamanandi yavuze indwara yahitanye ubuzima bwa Ndugulile. Dr. Faustine Ndugulile yari yatowe kuba umuyobozi w'ishyirahamwe OMS ku mugabane wa Afrika mu kwezi kw'umunani k'uyu mwaka. Yari bitegekanijwe ko atangura amabanga yiwe mashasha mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha w'2025. Yosubiriye Dr. Matsidizo Moweti yaranguye ayo mabanga mu biringo bibiri mu ijambo yo kwemera amabanga yiwe Mashasha Dr. Faustine Ndugurire yari yatangaje ko azokora ibishoboka byose kugira ashire imbere amagara no kubaho neza kw'abanyagihugu bo ku mugabane wa Afrika. Dr. Ndugurire yari afite imyaka 55 yarabaye umushingamateka n'icegera cy'umushikiranganda jejwe amagara y'abantu muri Tanzania hagati y'umwaka w'2017 n'umwaka w'2020. Yarabaye kandi umushikiranganda jejwe gutangaza amakuru. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan mu butumwa ku rubuga X yerekanye umubabaro ku rupfu rwa Dr. Faustine Ndugurire ni mu gihe umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus mu butumwa ku rubuga X yatangaje ko yaguye mu gahungwe kandi ababajwe n'urupfu rwiwe.
Ijugi ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ya makuru y'ijyanye no kwisi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika tuyahera ku Burundi. Ubuzima buzimvye muri ico gihugu bubangamiye abanyeshure bo muri kaminuza yegukira Burundi. Bamwe mu bigisha bo muri kaminuza y'u Burundi bavuga ko bafise ikibazo gikomeye kuko bigisha abana bashonje, abanyeshure bagasaba leta ko yogarukana uburaro kuri bose. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika murayisomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Bamwe mu banyeshure bo muri kaminuza y'u Burundi bakose amazu ku mutumba wa Kavumu wo muri zone Muyira ya komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Bavuga nyine isoko ryacu bavuga ko agafashanya ngurane k'amafaranga baronswa katagishoboye kubabeshaho kubera izimba ry'ibifungurwa ku masoko hamwe n'uburaro.
Hallo Tommy Francis. Mpobenze nyinshi ariko aradoza ari nk'iyo bari hanga 50 ubuze ko zaje nko kwijana.
Biraduhanganye irengarenga twara kuri irengarenga za desa tukazifungura turi batanu mugabo ubonetse igihumbi ntizikwira.
Ibi bihe tubayemwa muri kaminuza ntabwo biduhumuriza ntibitworohera. Nkuko tubizi neza mu ntango byari byoroshye umupfare yari yorohewe. Ariko mu nyuma byagiye birahindagurika hagira yaho ubuzima bw'umupfare buzimba.
Abo banyeshure bavuga ko bagerageza kwiyungunganya kugira ngo bashobore kuronka ibyo bafungura. Bamwe bavuga ko basahirizwa n'ibyo mu ndimiro barungikirwa n'ababyeyi babo, abandi bagakora akazi ko kurarira igihe cy'ijoro. Ernest Manirakoze numwe muri abo ari mu mwaka wa kane avuga ko yatanguye kwiyungunganya ageze mu mwaka wa kabiri.
Tugishitsino nko mu wa mbere kubera umuntu aba yifitiye duhera aba yamanukanye ubuzima ntibaburagorana mugabo kubera ushitse mu wa kabiri twebuse barahitebana rero akayiduha haciye nk'amezi atatu umuntu yashonje yarushye kandi baduha kantite ntoyi y'amafaranga. Baze kuyibona candiyungunganya candaraba yuko nokora ako kazi k'ijoro kugira ndo nk'ukuntu mbaho. Ubu ibintu bigorana cyane cyane nibura ry'igitoro igihe yatuma umuntu bimugora kubaho kubera usanga ibyo kurya bakiba biduhuza amabere.
Ubu buzima abanyeshure babayemwo bufise ingaruka mbi igihe bari mu ishure gukurikirana ibyigwa. Joseph Ndayisaba ni umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye n'inyigisho.
Urashaka kubona mu ishuri umwana aje ukamwigisha isaha imwe ukajibona atanguye gusinzira kandi asinzira ari umwe urabona ibintu atatu ni bane ni batanu ufise abanyeshure 20 na bangahe asinziriye bane ugakubita ku meza bakikangura mugabo basubira gusinzira. Kubera iki barara batari ibikwiye mu gitondo aza bakanyoye icyayi abana n'ibi byerekeye by'amabisi bakaza n'amaguru bakamara isaha n'inusu mu nzira. Urumva ashite mu ishuri acagira ibibazo turabibona ibintu bigaragara.
Uyu muhinga mu bijanye n'inyigisho avuga kuko gusinzira kw'abanyeshure igihe cy'ivyigwa bitanguye kuboneka inyuma yaho leta ishinze itegeko nimero 118 ku itariki ya mbere ukwezi kwa kabiri umwaka w'2017 ritunganya gushasha ibijanye n'agafashanyo gahabwa abanyeshure bo muri kaminuza y'u Burundi. Ico gihe ubushikiranganje bw'indero hamwe n'ubushikiranganje bw'ikigega ca leta bwaciye busohora itegeko mu mwaka w'2018 rivuga ko hagiye gutangwa gafasha nyongurane k'amafaranga 60,000 kira kwezi ku munyeshuri atangura kaminuza kugira ngo yimenye uburaro no gufungura. Ariko muri kino gihe Claver Nije imbere arongoye igisata cy'ubuyobozi bukuru bujeje ubuhinga n'ubushakashatsi mu bushikiranganje bw'indero, avuga ko kugafashanya gaherutse kongerwa gushika ku mafaranga 100,000 kubera ubuzima buzimbye.
Murumva ko hari akarusho siko byahora byo bihinze muri uwo mwaka. Umusanzwe leta rero kiragira kigoro kugira ngo abana bige bafunguye bige bafite umutima munda hama bashye n'ubwenge kuko ega nko bavuga hakora munda muri kaminuza rero naho nyine byagenze gucyo barabadugirije kaga pre-bourse nibyo ntawuvuga ngo karakwiye kuko ubuzima burazimbye biraboneka mugabo leta irabiyumvira ko nico gituma iguma ifata ingingo zishoboka kugira ngo bashobore kwiga batekanye.
Nubwo ko gafashanya ngurane kongerewe uyu munyeshure wewe abona ko atacayindutse akanasaba leta kugarukana uburaro.
Nubwo bavuga ngo barakongeye mu gihe ibintu navyo vyagumye biduga bitigeze bikoroka ubuzima buguma buri hahandi nyene harapfa ko kantu gatoyi ariko umuntu ashyiriwe mwuko nyene kumbure mugabo turizera ko impinduka izohava. Abanyeshure bakaba mu bigo bya kaminuza bagaburirwa na leta bakaronka ibintu byose bishobora kubafasha mu byo bakeneye.
Umwigisha Joseph Ndayisaba abona ko leta yoshiramo ingufu mu gukemura ikibazo cyo gufungura ku banyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi mu gukorana n'abikorera ibyabo.
Raba n'ukuntu wo kubaka bagahama parcela abantu bakubaka uburiro abanyeshuri baje gufungura ku mahera make bimwe hafi y'amakampus. Ibyo rero ni ibibazo keshi na keshi ngira ngo tusamara ko ariko bituma abana batamenya bayagwa ari benshi. Twe tubigisha twase mu ishuri twe.
Mu itangazo ishyirahamwe Oricom gishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ryandikiye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu yarerekanye ko ibiciro by'ibyankenerwa byaduze bidasanzwe ku masoko. Hafi igice cy'ibidandazwa by'ibyankenerwa habishika kuri 34 biri muri iryo tangazo. Ibiciro byigwije ko kabiri n'akarenga kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka gushika muri uku kwezi kwa 11.
Thierry Ndayishimiye urakoze. Tukivuga ku vyamakuru y'u Burundi guhera no munsi kwa kane inayihobi muri Kenya haraza kubera imikino ya nyuma y'amajonjora yiswe Elite 16 muri division y'Iburasirazuba. Ama ekipe 8 agabanije mu mirwi ibiri niyo azohiganwa. Abiri ya mbere muri buri murwi azoca abona itike yo kuzokina imikino ya Basketball Africa League mikino y'amatsinda ita conference. Ekipe Urunani Basketball Club niyo ihagarariye u Burundi inayirobi iri mu murwi urimo kandi na City Oils yo muri Uganda, Matelo Magic yo muri Zambia na Fosk Basketball yo muri Sudani yepfo. Mu kiganiro nagiranye n'umwe mamenyereza w'Urunani Elvis Hakizimana azwi ku izina rya Gashisi yavuze ko intambwe ekipe y'Urunani igeze ko bayishima cyane.
Navuga yuko intambwe tugeze ko ni intambwe ishimishije urabye aho twatanguriye kuva tukiri mu Burundi turongera no qualification tugeze tugatwara igikombe cyo mu Burundi hama tukaja no muri Road to BAL muri Tanzania tukabifatamo neza gusa muri 16 urumva n'urugendo tukiriko dutwara muri BAL turavye imyiteguro tugenda turakora turavye inyungu ko zigenda ziragenze twagiye turakina turabona ko gushobora umunsi umuguru umeze neza. Turashima aho tugeze, turashima abakinnyi dufise, aho twari dushaka baramaze gushika, abo twari twaramfashije bari ngaha turi kumwe.
Imikino imurimwo i Nairobi muri Kenya ni imikino uwo gitahura ayitahure gute, niyo izobaha itike yo kwinjira muri BAL canke?
Yego yego, urumva na ma finance atandukanye hariyo ya Euro to BAL hama gasaba Elite 16. Elite 16 rero ni turimwo ni migwi myinshi, iyo migwi yose isaba yuko mugwana kugira ngo muronke ibibanza byo kujya muri BAL. Niyi muze turimo iwacu yo muri division East bizosaba kwava mu ekipe zibiri hama n'uwa gatatu niyigenza neza arashobora kuzo nubwo ko ari kumuroba azironga icyo bita wild card ishobora kumutuma nawe yarabandanya muri BAL. Rero BAL uko dutangura hazocabamba conference ibihugu barabivuze bari mu Rwanda mu Maroc nuko bimeze no kuvuga ngaha ahanya ubwiherero muri BAL iriganwa nyaryo. Rero urumva ko atari ikintu gisanzwe n'imigwi iri ngaha hanyishwa 8 ategeza kubamo ibiri mawo bayo gatatu urashobora kuroga bigenze bivanye n'ingenzo ba wigenjeje
ubu mukava inairobi mumaze kugira ico bitse bakabaroba mugashika ku rundi rwego rushinyishije igikurikira gica kibicaye muca mubandanya amahiganwa mu Burundi bica bigenda gute kukurikiranirana na kuri za basket
cyane cyo kuroba navuze niyo kawo abaye ba gatatu uko bivuze izo world card bagiha mbere twashiye wigeje neza mba ni 16 iri mu mikibiri hariho umuco wa division est na division west uba mugiye ngo uwa gatatu muri division est igenzi neza gusumba wa gatatu muri division west nazo ko muri division est niyo cyabandanya rero twebwe icyo dukora tugomba kuba wa gatatu aho tuje kuba bambere wa mbere cyangwa kabiri uyu wacha bakarishye dofinis muri bar abazo bakarishye bavuye ngaha uzo batanguye ijyanwe n'izina rya bar
abakinyi muri komurakinisha uno munsi mu runani na barundi gusa cyane harimo abanyamahanga mwikoze ko kugira ngo baze gusahiriza
uko riga itunganyijwe umugwi wose uzana abakinyi abo no kwita national bame ni gihugu undwi hama ugacuzana n'abandi banyamahanga batanu rero uno munsi twebwe duse aba barundi ndwi tukagira n'abanyamahanga batanu transfer ya Senegal na batatu drafts umunyamerika umwe n'undi mu inyafrika y'epfo mu South Africa umwe ni batanu
ekipe ya mbere mu Burundi yakinye mu makina y'amatsinda ya bal yavuye muri ayo mahiganwa akora kutubahiriza amategeko yo muri bal kuko yanze kwambara imwe mu myambaro yari yanditse ko Visit Rwanda mukaramuka mutsindiye kuzokina iyo mikino ya bal muri teguye kubahiriza amasezerano hari ibiganiro vyabaye imbere yuko muyajamo kugira ngo twumve ko ico kibazo kitazosura kwaduka nk'ivyashikiye kuri Dynamo
ni ibintu bizatujyoheye uwo muntu wakunda basketi kandi ayikurikiranira hafi ibintu bitatujyoheye cyane kubera aho nyuma ye ngo bisubije inyuma basketi bishobora gutuma n'igihugu cyacu gifatirwa ibihano na FIBA mugabo nyuma yaho twagiye turabona ibintu byinshi byandiko bya FIBA yayandikira federasiyo y'iwacu hama n'urongoye FIBA muri Afurika arashaka mu gihugu aragira imibonano n'abatwara basketball mu Burundi aragira imibonano nabo hejuru ngo baserukira minisiteri leta baragira icyo bashyitse ko tukizera yuko ibyo biganiro byaba byashyitse ku kintu gishimishije gishobora gutuma tubandanya ntihashobore kuba intambara nyinshi hashobore kuba ikibazo kirenga na bijya nibizere yuko uko tuba dutatse imbere uko tugenda turegera imbere muri ino higanwa hazashyika muri bare dushobora kubandanya umugihe twosinda tushobora kubandanya dukina nta kibazo na kimwe duhuye nacyo nibaza yuko byaba byaratorewe inyishu wabaye biganira bo hejuru kugira ngo dusubire gushyirwa n'ibyo bibazo
Elvis Hakizimana benshi bakuzi ku izina rya Gafisi umwe mu bamenyereza w'umurwi urunani mu gihugu cy'u Burundi turashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika tunabipfuriza amahigwe masa muri uru rugendo ruri ko rubatuma mwegera amahiganwa ya bal mwakoze cyane
murakoze nawe kuduha kano kanya gushobora gushikiriza ibijyanye n'ihiganwa ibyo turimo hama tukigeza abarundi b'iwacu yuko tuzagerageza kwifata neza kugira ngo dutegeteke igihugu dutegeteke aho bose badushyigikiye abari mu Burundi n'abari mu mahanga turazi yuko abarundi aho bari benshi badushyigikiye tugerageza kugira ingufu zose kugira ngo dushyike muri iryo higanwa rya baje
Ijwi rya Amerika makuru yacu turabandanirize mu Rwanda neza na neza mu karere ka Nyabihu kari mu burengerazuba bw'ico gihugu ako karere kari muri kamwe kakivugwamo ibitegire byinshi by'abana bagwingiye bamwe mu bagabo baba mu murenge wa Rambura batawe ko iki kibazo kirababaje bose basaba bagenzi babo kudaterera na bapfaso ni babo mu migambi itaho imikurire y'abana Eric Bagire ubusa yateguye inkuru ikurikira
muzika twarebeye hamwe uburere budahutaza umwana
Madamu Dorothea Mutoni ni umuhuza bikorwa w'ingumbone za mikurire zo mu murenge wa Rambura mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda mu ruhame arasaba kwibukiranya n'ababyeyi bo muri iki cyaro ku masomo bahabwa ajyanye no kwita ku mikurire y'abana tubasura mu mudugudu wa Nama akagari ka Nyundo twasanze bageze ku isomo ryo kuboha ibikinisho bitandukanye mu mugambi wo gukangura ubwonko bw'abana bato ni kimwe mu bice bigize umushinga USAID gikurira kuri bose utegwe inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamwe mu babyeyi baragaragaza akamaro k'izi inyigisho
uko uyu kwa mwana igikinisho bimuhubwenge bigatuma kanguka Nanubwo umwana uri gukora imodoka arahita abona ko nawe afite imodoka.
Byiza cyane. Yego mama, saba dukiye kwamaze.
Ukora umwana bikinisho bishobora gutuma yavumbura nibindi akaba yakora nibindi bikinisha akabyivumburira.
Kuri Mutoni bita ku matsinda y'ababyeyi bakangura ubwonko bw'abana babo yabwijwe rya Amerika kuri bimwe mu bikinisho bibandaho na kamaro kabyo.
Dukora imodoka mutujerekani. Dukora indege mu ducupa mwabonye ikintu tujya tuyigurutsa. Ababyeyi bazanye ibikoresho biboneka aho dutuye bakorera abana babo ibikinisho ariko bafite intego yo gukangura ubwonko bw'umwana, yo kuzamura ibyishimo by'umwana, yo kuzamura umubano mwiza n'umwana.
Ni gahunda twasanze bakorera mu rugo rw'uwitwa Emmanuel Niyinkunda, ariko witegereje ushobora gukeka ko ari gahunda yahariwe abagore kuruta abagabo. Niyi nkunda yadusobanuriye impamvu.
Ababyeyi b'abagabo ntago bakunda kubyitabira cyane, ariko nk'iyo twabyo bapimye abana nyine dufite igikoni cy'umudugudu, hari igihe usanga nk'umupapa yaharikije umwana we akaba ari umwizana kugira ngo arebe ko umwana we ari kugenda kura, ariko ubona bakiri bakeye.
Jean Marie Nduwayezu na Marie Chantal Murebwayire babyaranye umwana kugeza ubu ufite imyaka 8 ntarabasha kuvuga. Nyuma yo gusura uyu muryango, umushinga USAID gikuriro kuri bose by'umwihariko wabugiriye inama yo kwifatanya n'abandi mu ngomboneza mikurire. Nubwo umwana wabo atarabasha kuvuga, wishimira ko yabashije kujya mu ruhame.
Ku bijyanye n'abana bafite ubumuga, turi hamwe mwatubwiye ko tugomba kujya twitabira, nyine twari twariheje tuvuga ko tutajya aho abandi bari, twarahageraga ngo duruko kimeze ko kirashyira imarima, ese bigatuma ducika intege cyane. Ariko mumajije kutuganiriza twahise tubona ko natwe tutagomba guherezwa mu muryango nyarwanda.
Frank Muhwezi, umuyobozi mukuru wungirije w'umushinga USAID gikuriro kuri bose, avuga ko iyi gahunda yo gukangura ubwonko ari ingenzi ku bana bakiri bato.
Abana bava hariya cya mbere baba bafite uburere, baba bafite ubuzima bwiza, ndetse n'ikindi cyagaragaye nuko umwana uciye ubigomba imbonezamikurire no gusoma no kwandika biramworohera iyo gitangira.
Uyu muyobozi abona kandi ko uko iminsi igenda ishira basanga no kubyitabire bw'abagabo muri gahunda zita ku bana bugenda burushaho guhinduka. Uganiriye n'ababyeyi bashishikarizwa kwita ku mikurire y'abana babo bayigereranije n'ubuzima babayemo mbere y'uyu mushinga, bakubwira ko babona itandukaniro rifatika. Uyu ni Niyinkunda w'imyaka 50 n'umuturanyi we Nyiransabimana w'imyaka 45.
Ntabwo byabagaho bitubibonye ubu. Twarahombye cyane, hari ibintu byinshi tuba twaragiye tuvumbura. None rero niyo mpamvu natwe tugomba kubishyiramo imbaraga nyinshi zishoboka zose kugira ngo dutoze abana bacu nawo uyu mugambi.
Ukurikije ibyo turi kubona buno, umwana w'ubu ngubu atandukanye n'umwana w'igihe cyacu.
Umushinga USAID gikuriro kuri bose umaze imyaka 3 utangiye ukazarangira mu 2026 ushyirwa mu bikorwa n'imiryango itandukanye irimo Catholic Relief Service CRS. N'umushinga wibanda ku mikurire mu minsi 1000 ku bana bari munsi y'imyaka 5. USAID gikuriro kuri bose ukorera mu turere 10 two hirya no hino mu Rwanda, washyizeho ingomboneza mikurire zisaga 170. Imibare y'umuryango Catholic Relief Services ifatanyije n'ikigega cya Amerika cyita ku iterambere mpuzamahanga USAID igaragaza ko bafite abanyarwanda barenga miliyoni 2 mu miryango isaga 400 bitaho mu bibazo by'igwingira. Ingengo y'imari y'umushinga wose mu bikorwa bitandukanye irangana na miliyoni 45 z'amadolari mu myaka 5, ni ukuvuga habarirwa muri miliyari 60 mu manyarwanda. USAID yashyizemo miliyoni 38 n'ibice 7 naho indi miryango irimo CRS ishyira umushinga mu bikorwa yishatsemo miliyoni 5 n'ibice 7 z'amadolari. Imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha mibare cy'u Rwanda igaragaza ko mu 2020 habarurwaga abana bagera kuri 33% bagwingiye, muri Nyabihu babarura 35% bagwingiye. Intego ni ukuzagera mu 2030 babarura 15% bagwingiye mu gihugu hose. Ahwagirusa ijwi rya Amerika, Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika turacabandanya n'amakuru yacu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President yatowe Donald Trump ariko arubaka leta yiwe muri iki gihe cy'inzibacyuho. Imbere y'uko atangura gutegeka Amerika hazo ari ku itariki ya 20 y'ukwa mbere kuza, yahisemo uwitwa Peter Hicks ku mwanya ukomeye w'umushikiranganji w'ingabo z'igihugu. Uyu ni umuntu ki Thomas Kamirindi.
Abazi neza ibya politiki bemeza ko Pete Hegseth ari umwe mu nkoramutima za Trump. Afite imyaka 44 y'amavuko. Yabaye umusirikare kuva mu 2003 kugera mu 2014. yarwanye muri Iraq no muri Afghanistan yavuye ku rugerero afite ipeti rya major ubu ari mu nkera gutabara kuva mu 2014 yari umunyamakuru kuri televiziyo ya mbere irebwa cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Fox News yasezeye kuri aka kazi Perezida Trump amaze kumuhitamo icyemezo cya Trump cyatunguye cyane abazi ibya gisirikare bavuga ko Hexeth adafite ubunararibonye kuko atigeze akora mu nzego z'ubuyobozi za guverinoma kandi atigeze mu buzima bwe ayobora urwego runini kandi igisirikare cy'Amerika kiraremereye cyane. Mark Montgomery yahoze ari umusirikare mukuru mu ngabo za Amerika zirwanira mu mazi n'ipeti rya Rear Admiral ringana n'irya General Major wo mu ngabo zirwanira ku butaka. Ni mwarimu wa kaminuza akaba n'umushakashatsi mukuru mu kigo cyitwa Foundation for Defense of Democracies cy'i Washington DC umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuganye n'ijwi rya Amerika.
I think this is an extremely unusual pick.
Aya mahitamo ntasanzwe rwose na gato. Akasakazi kumutangira. Twakagombye kuba twiteze umuntu ufite ubunararibonye budakemangwa mu micungire y'abantu n'ibintu.
Uretse ibyo abahanga mu bya gisirikare nanone banenga Pete Hexeth ko yaba afite ibitekerezo by'ivangura rishingiye ku moko n'igitsina ku bagore by'umwihariko avuga ko badakwiye na gato kujya ku ruhembe rw'imirwano mu ntambara.
Ndabivuga nta ry'iminwa rwose, ntitwakagombye kugira abagore mu mirwano. Kubagira mu mirwano ntibyigeze bitanga umusaruro, ntibyigeze bituma twica abanzi kurushaho, ahubwo bituma imirwano igorana cyane.
Nyamara rero igisirikare cy'Amerika kikozemo ubushakashatsi mu 2014 2015 gisanga imitwe yacyo igizwe n'abagabo bonyine gusa yihuta kandi igira ingufu cyane mu mirwano, naho ivanzemo abagore n'abagabo yishakamo kandi kabona ibisubizo by'ibibazo bahuye nabyo mu mirwano cyane kurusha. Muri byombi moral yo ntihinduka n'imwe. Minisitiri w'ingabo za Amerika ucyuye igihe Lloyd Austin, General w'inyenyerenye mu kuvuga urwego rwa mbere rwo hejuru, yavuye ku rugerero mu 2016 nyuma yo kuba umuyobozi w'imirimo mu biro by'umugaba mukuru w'ingabo zose za Amerika, umugaba mukuru w'ingabo za Amerika muri Iraq, umugaba mukuru wungirije w'ingabo zirwanira ku butaka n'umugaba mukuru w'urwego rw'ingabo za Amerika rushinzwe uburasirazuba bwo hagati y'isi Central Command, havuga rumwe na Pete Hexeth ku ruhare rw'abagore mu ngabo z'igihugu.
Abagore bafite akamaro kanini mu gisirikare cyacu, turabakeneye, turabizeye, dushima uko mukora. Mwongera imbaraga zidasanzwe mu ngabo za mbere zifite ingufu n'ibikoresho kurusha abandi bose ku isi.
Hagati aho ibitangazamakuru byatahuye n'ikindi gishobora kuba ubusembwa kuri kandida minisitiri w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika Pete Hexeth yaba yarafashe ku ngufu umugore mu 2017 wavuga ko baryamanye babyumvikanyeho, ariko ngo yaba yaramuhaye n'inyoroshyo kugira ngo atazabishyira ku karubanda. Abakurikiranira hafi ibya politiki n'igisirikare basanga abasenateri bashobora kuzamubaza ibibazo bikomeye igihe azaba yabitabye kugira ngo bamwemeze cyangwa bamwangire kuba minisitiri w'ingabo z'igihugu. Gusa rero baramutse bamwemeje yaba abaye umwe mu bakomeye cyane mu butegetsi bw'igihugu. Usibye kuba umukuru w'igisirikare cya mbere gikomeye ku isi, minisitiri w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ku mwanya wa gatandatu ku bashobora kuba perezida wa Repubulika igihe umukuru w'igihugu yaramuka agize impamvu zituma adashobora kuzuza inshingano ze burundu. Aza inyuma ya Vice Perezida wa Repubulika, Perezida w'Umutwe w'Abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko yo ku rwego rw'igihugu, Perezida ku bw'indagizo wa Sena yo ku rwego rw'igihugu, ni ukuvuga senateri umaze igihe kirekire kurusha abandi bo mu ishyaka rifite ubwiganze muri Sena, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga na Minisitiri w'Imari ya Leta.
Nshuti rero mwarimu duteze amatwi, aha niho duce tuba turabangiriye ibiganiro byacu vya kino gitondo. Ndabashimire ko mwaduteze abiri kuri mikoro mwarimu azimukanye na Diane Ninahazwe yakoze na Diataha, twari kumwe muhinga bw'ivyuma, twemwe tubikebanuye tubipfuriza amahirwe masa.